Et ni radio, ni jouit, ni américain. Isuri d'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya 12 ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104.3 ni beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Isuri d'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire bacu ibintu bituma amashyirahamwe atandukanye adaharanira inyungu za politiki arongowe n'abarundi atabona cyo kimwe ibibazo by'umutekano hagati y'akazi na muntu demokarasi hamwe n'ibikorwa by'iterambere. Abatumire bacu baragira icyo bavuze kandi ku bintu leta y'u Burundi nshasha yoba yaranguye cyangwa itaranguye mu kiringo cy'iminsi irenga gato y'90 imaze itanguye ikorwa byayo. Turaja kandi kurangiriza ku bintu byokorwa no murundi wari wese kugira ngo Uburundi buje bwafata inzira iterambere. Muri kiganiro rero cy'umunsi turi kumwe na ambassadeur Isidore Bayahaga akabari mu Burundi, turi kumwe kandi na maître Isidore Rufikiri akabari mu Rwanda muri kigihe, tukaba kandi turi kumwe n'umushyigantare Jérôme Ndiho ari mu Bubiligi. Imbere ko dutangura reka ndabahakanya niba ntabadondoye neza abashyigantare mutwibwire, reka dutangure ku mushyigantare maître Isidore Rufikiri.
Ego, mwakoze kuntumira. Nanje kuramutsa abashyigantare Mbayahaga Isidore na umushyigantare Ndiho Jérôme mwatumiye hamwe nanje. Kwidondora nako wamaze kundondora ndi umushingamanza nitwa Isidore Rufikiri, nkaba kandi mu buhungiro muri aka kanya nsanzwe bafise umuhari wa politike ndongoye witwa Morena, nkunda gushikirizamo ivyiyumviro ku vyerekeye u Burundi. Ego, nta bindi, hanyuma mfashe n'akanya sinkunda kukaronka ndamutse cane abarundi n'abarundikazi bene wacu bose iyo bava bakagera. Ndabifuriza amahoro, ndabifuriza kwihangana. Bafise ibibazo wenda nzi ko ari na benshi, hanyuma nkifuza yuko amahoro n'umutekano vyogaruka vuba mu gihugu kandi ku buryo bwumvikana buboneka.
Egome, murakoze. Reka tusabe n'umushingantahe na ambasador Isidore Mbayahaga nawe nyene atwidondore kurusha uko na mudondoye.
Egome, murakoze cyane. Jewe ntanguye kubashimira mwebwe cyane cyane Ijwi rya Amerika mwadutumiye. Ndaramukije kandi umushingantahe maître Isidore Rufikiri, ndamuhaye mwiri wahari. Ndaramukije na mutama Ndiho Jean Claude, nawe ndamuramukije. Kandi cyane cyane ndaramukije abatwumviriza kuri iradiyo Ijwi rya Amerika. Ibisigaye mu by'umwidondoro jewe nitwa ambasaderi Mbayahaga Isidore nk'uko mwabivuze. Ubu nkaba ndi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura niho ndi, hanyuma mu bya politike naho nkaba ndi mu muganga w'adasigara na Iprona. Yego, jewe nibaza yuko ngirano geza huko ibindi musa n'abari mwabivuze. Ego, murakoze.
Murakoze monshyantahe Jérôme Ndiho namwe mu twidondore.
Ego, murakoze kijambo. Ego, niko nitwa Jérôme Ndiho kuko wabivuze, ariko sindi Jean Claude kuko abantu benshi bihenda akanyita Jean Claude ni Jerome ndiho sindi Jean Claude hanyuma rero jewe rero nkaba narapasuye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi igihe napasura nari umuyobozi mwishikira ku muhuza w'abarundi yaba igihe umuhuza w'abarundi rukara yaheza canke hamwe n'igihe umuhuza w'abarundi rw'imana yatangura donc nagize transition y'abo bategetsi babiri hanyuma rero nkaba narigeze kuba umuvugizi wa CNDD-FDD igihe yari ikiri ku rugamba
nashaka rero dutangurire kuri Maître Isidore Rusekiriye nkuko mwazumvise mu minsi iheze wa murwi w'abigenga w'ishyirahamwe mpuzamakungu warasohoye raporo ivuga ko Burundi naho hari leta nshasha ubwicanyi eka n'ayandi mabi bibandanya kandi ko atakizero kariho ko ivyo bishobora guhinduka nashaka mutubwire nkuko kandi twabivuze hariho amashyirahamwe y'abarundi nawe nyene asa nashigikiye iyo raporo hakaba n'ayandi mashyirahamwe nka 50 yandikiye ahubwo umukuru wa kanama mpuzamakungu kajejwe agateka kazira muntu yiyamiriza iyo raporo kandi eka asaba yuko uyo muntu utokongerwa ikiringo bishika gute Maître Isidore Rufitikiri ko amashyirahamwe y'abarundi atabona kumwe ibintu biba mu Burundi nkuko twabivuze ikintu ku bwanyu cyo gituma ayo mashyirahamwe atabona kumwe ibintu niki
igituma amashyirahamwe y'ubururu y'abarundi atabona kimwe ikibazo nk'icyo ubwa mbere birumvikana nta kintu na kimwe ku isi y'abantu abantu usanga bumvikana ko bose nawe ushobora kwiciza gute ariko ku mwihariko byerekeye ibyo byerekeye agati y'akazira muntu mu Burundi ikibituma ni uko ubu mu Burundi hariho Burundi bwaracitsemo imigwi mishasha ibiri mikuru mikuru umugwi w'abavugira wa leta n'abayivugira n'abayivugira bacuditse nayo ba mu miganga cyangwa mu mashyirahamwe yitwa ngo ari igenga hanyuma ku rundi ruhande hakaba umugwi w'imigambwe n'amashyirahamwe yigenga agwanya politike leta iriko irakora mu Burundi urumva iyo migwi rero ntishobora guhuza na gatonyi cyane cyane ko n'ibituma idahuza biriho icyatumye ihuza neza ni igihe leta yobaye iriko irakora neza kuko akeza karirata none rero kubera ko leta tubonana twenge ko byayidandiye gutunganya ibyerekeye agateka kazi na muntu nk'uko bitegekaniwe n'ibwirizwa shingiro n'amabwirizwa mpuzamakungu urundi bwatekwa igikumu biragoye cyane ko uko kutumvikana kutobaho ngira ngo turaza kubishikako
egome ambasaderi Isidore Mbayihaga umushikantahe Fikiri aravuze cyane cyane ukuntu hari imirwi eka amashyirahamwe dahanira inyungu za politiki yashyigikiye leta n'ayandi ayigwanya ibintu ntibyateza kumera gutyo mbega ku bwanyu ni kuki ibyo bintu byifashe gutyo
murakoze cyane jewe mwavuze yuko twakwishura mu mwanya muto muto ikibazo kiri hano yaba Abarundi ku byerekeye icyo cyegeranyo cyangwa ibyo byegeranyo bishikirizwa n'umugwi wa ONU wagataka kazira muntu bavuze muti ni kuki mbega Abarundi imigwi imwe imwe itandukanye itavuga rumwe kuri icyo kibazo ngira mu camwumva neza ko ikibazo kihari hari intambara y'ukuri n'ikinyoma kuri ibyo bintu n'ibyo bibiri bihari biriko biragwana hariho intambara hagati y'ikinyoma n'ukuri rero murumva ukuri n'ikinyoma ntibishobora guhuza ngo bivuge rumwe
ukuri kuvugwa nande ikinyoma kivugwa nande
murakoze cyane mwaje kubivuga n'umushyirantare rufite kiri yavuze ati hariho abantu bamwe bafashe intumbero yo kutigira bahuza na leta canke ngo bashyigikire imigambi yayo hakaba n'abandi bahisemo kuyivugira kandi bose bavuga yuko bari mu mihari ivanga canke idahanira inyungu za politike uca wumva yuko muri ico gihe rero muri abo babiri harimwo ufise ukuri rero nibaza yuko hajewe umba yutuvuga ukuri n'imbe burya mu bisanzwe n'uvuye ikinyoma acemeza nk'uko yemeza ukuri ariko mu bisanzwe n'uko amashyirahamwe canke abarundi bari hano kija cegeranyo cashikirijwe n'urya mugwi wa Nations Unies uraza atakazira muntu na jewe nibaza yuko ntukwemeza yuko ivyo bashikirije ari ukuri nibaza yuko harimo amanego gatari makeya muga muri ico gihe ni vyiza yuko namwe muheza mukaduha ijambo imigwi itandukanye hanyuma abantu bagaheza bakabishikiriza ko ivyumviro canke ico wayibona ko muri ico gihe abarundi rero baheza bakitoreramwo uvuga ukuri
egome namwe mushana Jerome ndiho kubona amashirahamwe arongowe n'abarundi atabona cyo kimwe ibibazo nyamukuru birimo ibibazo by'umutekano ibibazo by'agateka kazi na muntu na demokrasi mu Burundi mubiha insiguro nke
insiguro nuko hari ababona yuko inyungu zabo ziri mu ruhande rw'abarwanya demokrasi ko kwita les antidemocrates n'abandi babona ko inyungu zabo ziri mu nzira ya demokrasi ko bita les démocrates muri abo bademokrati rero kandi ya demokrasi harimwo ishyambe rwa mbere na mbere ni CNDD-FDD nabo benshi i Burundi jewe nuko ndabibona ni ngorane hagati y'abademokrati n'abantidemokrati abantidemokrati n'abagwanya demokrasi
tugarutse kuri mwebwe mushyana Isidore rusikiri nkuko twabivuze mu ntango ibintu ntibyabikwiye kumera gutyo ikintu ku bwanyu cokorwa kugira ngo ukuntu ibintu byifashe umuntu akabivuga uko biri ikahokorwa iki kugira ngo nk'ayo mashyirahamwe afise umugambi umwe umugambi wo gukingira ubwigenge bw'abanyagihugu umugambi wo gushyira habona ibintu byose bitagenda neza kugira ngo ayo mashyirahamwe yose ashobore kubona kimwe ibintu bimwe byogenda gute hokorwa iki
mu by'ukuri turetse kubesha canke kubesha bashanke kurenza ko mu majambo amwe bita ku imbabarira amatwi mu by'ukuri ega byose biri mu mino ya leta leta niyo ituma igihugu kivugwa neza canke kivugwa nabi kuko leta niyo igera ikagerandura ubuzima bw'igihugu hari abantu bicwa niba hari abantu bicwa bariho nyene kandi birazwi hari abantu baburabuzwa mu byabo no mu babo hari abantu bapfungwa bagafungirwa ubusa hari abantu baburabuzwa hari abantu baturatuzwa mu makungu hari abantu babuzwa kwigenga hari abantu bapfungirwa ubusa hari abantu bapfungwa bari bararekuwe hari abantu babuzwa gushinga ari amaradiyo yabo sindabizi n'ibindi izo zose hari abantu bashurashuzwa ku nguvu izo zose barabira bakarabiriho n'ibitariho none izo ko atari ibintu bya filozofi ibyo bavuze ati abantu barishwa abantu baraburabuzwa abantu baranyagwa ibyabo abantu barateranywa hagomba kugwiza amacakubiri mu bantu banyagihugu izo n'ibintu naho mujya ntahemba hakavuga ngo ukuri n'ikinyoma bigwana n'ibyo hari abavuga ikinyoma n'abavuga ukuri kandi ukuri ntigusaba ubwenge bwinshi n'utize abona aho ukuri kuri naho ikinyoma kiri ubutegetsi rero leta niyo itanga intumbero y'izo byose izo byose ayo mashyirahamwe iyo migambwe ayo mashyirahamwe y'abarundi ayo mashyirahamwe y'amakungu imigambwe irwanya ubutegetsi buri ngaho i Burundi n'abandi izo bavuga ibintu biriho icyo leta yoshobora kuvuga ni uko bavuga ati kuri iki n'iki mwarengeje mwadoboje ntigeriye hose mwarengeje urugero gusa mugabo ikiri ukuri abantu bapfuye batatu ku musozi kanaka baba bapfuye bavuga ati bishwe n'imbonerakure babishwe n'imbonerakure bishwe na polisi cyangwa na dokimantasiyo babishwe bavuga ati naka yapfunze cyangwa yanyurujwe nibyo ni ibintu birabwa bikaboneka si ibintu bica mu cijiji cyangwa ntuze muriyituma atabayivuga mw'amakosa manini manini ko nibaronka icyo bavuga
egome ambasaderi Isidore Mbayihaga muri mu Burundi kandi hariho amakuru aratangazwa hirya no hino usanga abantu bishwe ayo makuru mwebwe ntiyumva muri mu Burundi
nibaza yuko nkuko natanguye ndabivuga ukuri gukwiye kuri ikitaro kuri kikaje mu ruhande rwacu muvuze ngo abantu barapfa nibaza yuko ibihugu byose canke isi yose irabura mugabo ico ntashobora kwemeza kimwe kandi tudahuriza ko n'uwo mushinga ntahe ntaco dupfa nawe ko je numva ko yagiriza leta jese ni muri leta kuvuga ibyo umuntu abona muri aba bantu muvuga yuko baharuwe cyangwa bavuga yuko barapfuye ku musozi kanaka mu zone kanaka yakuba Frederic nagomba abantu bajye baratandukanya responsibility za leta n'urupfunyenero usanzwe abantu usanzwe umugabo n'umugore bashwanye cyangwa icyo bapfa ugasanga bicanye kuko tumaze iminsi tubibona aho abagore bica abagabo babo cyangwa umugabo akica umugore ibyo ntucu bifata ngo ucubijyana ngo uvuge ngo agataka kazira muntu leta y'u Burundi rishyira agahonyanga kuko umugore yishe umugabo leta nta ruhare bifisemo nicyo kimwe n'umuntu iyo agiye kwiba bakamurasa cyangwa abantu ugasanga biyariye baramwishe aho ntucu uvuga ngo leta yagize ukuntu umwataka kazira muntu yagahonyanze ibyo nibyo rero tuba dukwiye gutandukanya mu gihe leta ari iriki irakora ibyo bintu inzego ikoresha ziba zizwi inzego za leta zirazwi rero umushingantahe rufitikiri yavuze ati abo bantu benshi bicwa n'imbonerakure imbonerakure ziratandukanye na leta kandi twebwe turi hano mu gihugu nta gisirikare cyangwa umuhawo ikintu gikoresha kuko irafise inzego zigenga umutekano zo kwivuna bazikwiye imbonerakure nicyo kibona abagerere nicyo kibona ibyuma by'indege nicyo kibona abajedebu n'abanyagihugu basanzwe gusa n'u bahurikiye mu mugambi kanaka rero nta muntu ahari uca avuga ngo uwo muntu ntakamwije urupfu rubaye ugacubishira kuri etiketi ya naka ibyo nama ndabivuga ufata umuntu aguye ahantu mu gace kanaka ugaca ufatanwa imbonerakure zose ngo zamaze abantu sibyo je nibaza yuko bakwiye kumenya umwicanyi yitwa umwicanyi n'iryo zina ryiwe aheza bagaruke ngo ace yitwa izina yit asangiye n'abandi no mu muryango umuntu afashwe cyangwa mu bwoko kanaka ntibavuga ngo abana akabisha abantu barafata umuntu bakavuga bati twafashe umwicanyi cyangwa twafashe abicanyi babicaye batatu bisha abantu mugabe ico kiwe cyo gucufata ico cyangwa ugacengeka ku bantu miliyoni aho rero niho tudahuriza nica numva yuko umenga ni kinyoma kuko bivuze ko cicumenga n'ubwicanyi bwateguwe ni programme ihari uwo muhari uri kurakurikiza kandi atabari byo ntiyapfuye turumva ko abapolisi bafashe umuntu bakavuga bati twafashe abagizi ba nabi bakaberekana mbere uhari n'ingendo nziza hano ingo ziki bafashe bashya bayerekana kuri televiziyo bakavuga ati ba bantu bakora icyaha kanaka bishwe naka bakiba naka naba uca uvuga ngo ni ba naka niho rero gica kiza ko
bituma tudahera ko tuvuze ku bintu biba biri ko biraba mushyira ntahe jerome ndiho icyo kibazo cy'ubwicanyi bamwe bavuga ko bukugwa na banaka abandi bati nyabuda ni banaka icyo kibazo mwebwe aho muri mu bigi murakwikurikirana mu byumva gute mubaha insiguro nki ibirego bishikirizwa cyane cyane nayo yandi mashyirahamwe mu bivuga kuri icyo
bibazo cyenda bikurikirana cyane naho ringaha mu bigi ubuhinga bwa none kuramba uburyo kugira ngo nkurikirane ibiri mu Burundi ariko mfite avuga ngo abicwa iyo metero fikiri ntiyavutse abicwa bariho yavuze ngo abicwa abafungwa mbwa ntavuga bariho hamara ukazibona rero atandukiye kuvuga atunga urutoki rero bimbonera kure cewe nama nkurikirana iby'imbonera kure va mu Burundi cyangwa ugasozi aho vuka cyangwa kumene vukamwo jewe ntabantu ndumva bishwe n'imbonerakure niko mu gihe amatora yagire abe aherutse harigeze gusubiranamwo imbonerakure ngo n'ivyuma vy'indege vya cyo kwa Rwasa basubiranywe ariko numva yuko nk'amarapo yashikiriye ahubwo n'imbonerakure zicwe no mu buryo rero jewe ndavye nko mu mugambi CNDD-FDD hariho inyigisho ikaze cyane kandi ikarira imbonerakure kugira ngo ntibagire amakosa atanguje nitere gushinga uburyo rero byo byibonera kure bati abantu bagize gutembagaza leta ya demokarasi twakita kudeta bamwe hagenda mu mahanga usanga ari ibyo bagize inzira yo kumvira kugira ngo abanyamahanga kabuye baserukiraho n'ibi n'abandi bihugu bimwe bimwe ngo ubirigi Fransa n'ibindi kugira ngo baguma batuma urutoki imbonera kure babeshyira imbonera kure ariko wogenda Burundi ukaraba ingene imbonera kure zigenza usanga atarabicanye ahubwo barafasha abantu baba abahutu cyangwa baba abatutsi ntibacagura nicyo gituma rero mbona yuko ivyo metre rusiki ariko aravuga ni kinyoma
ariko mushenahe ndiho hariho imbone ya kure zigeze guhanwa kubera amakosa zakoze ivyo nzerekana ko hariho zimwe mu mbone ya kure zakora bya
ivyo niko vuze nico tubona navuze ndi sende DFDD itanga impanuro n'umukazo nari mwe n'umugashe mu mukazo n'ivyo kuri iyo hagize imbone ya kure ikoze icaha kihambaye barafatwa bakafungwa
kandi utandukire ikindi kibazo nacyo nyine gihambaye cyane rwose haraheze iminsi irenga 90 leta nshasha y'u Burundi ifashe amabanga yayo nashaka mutubwire ukuntu mubona ibikorwa iyo bimaze kurangura eka ibintu muba mwifuza ko irangura itaranguye reka dutangure ku imetre Isidore Rufyikiri
ego murakoze ariko umbare gatoya imaze mvuge kagufi cyane ku byo abashingantahe bahaga nandiho bavuze rega i Burundi ngorane tugira twese mu mpande zose ugomba gushyiramo ama emotion n'amasantima w'ibintu tuvuga rega jewe nta nyungu mfise kwegeka kuri leta y'u Burundi ibicanke biriya atari ibyo imyiye nsanze atari ibyo nogira nti narihenze mugabo nk'ibyo by'ingene iby'imbonera kure zikora mu gihugu jewe nibaza yuko sinzi nkambaye haga data banje benshi ari mu gihugu mugabo izo arizo byose ubu amaradiyo n'imenyeshamakuru ku isi byayagwiriye turabyumva tukabikurikira ku munsi ku munsi kandi izo bakora bivugwa n'abanyagihugu b'ibihingo baherereyemo naho babikoreye iyo teori yuko amari ko avuga ngo imbone ya kure ngo ntambo nakure ngo zikore ibibi ngo imbone ya kure ngo zikore neza ngo ikoze amakosa ngo ni ku gatwe kayo imbone ya kure ikorana na leta mbe iyaba badakorana na leta ibyo bakora niyo bihanwa iyo badakorana na leta izakure imyaka yose leta itara abafata ngo bahagarike ibake ntibigwanishwe none izo bakora neza ikora abantu babona abarundi babona baba hohota baba bakora nabi baba imyimenyerezo ya gisirikare bakora n'ibindi ariko abanyagihugu babibona izo bintu turahe gushyiramo ama emosiyo no kugomba kwiyeza kuri leta naje ntasho dupfa itara amakosa ikora ntasho nta kabino irondeyako jenzi niko ndagwana ngo imbise siyo ngwano mfise muri aka kanya mugabo yuko iciza n'iciza ikibi n'ikibi tucemere twese turehe gukoresha ibintu byo gushaka kwiyumvisha ko dushigikiye cyangwa tukwanya leta iyo leta sinayibona kugira ngo ndayikwanye iyo ikora neza jeno ikomeye amashi nta byinshi ndabwira nti nimukore byiza mwizi mpande babuzwa ni yuko ari byiza kwa barunda ibyo babarindiriye ko no kuvuga amajambo yo kuryohereza yo kunezeza amatwi ya leta sivyo na gatonyi sivyo na gatonyi ndazi yuko naho tubona aya mwari kavuga ibinyoma umwe wese yemera icyo ashaka mugabo ukuraho kuri kuriyo kuko uyu mubintu bigaragara biboneka bikogwa biboneka iminsi yose mu banyagihugu bose kuva aho igihugu kiva kikagera ntituje nkaho ngo dutangure kuvuga rero amari nyirimi y'ukunezeza leta yaba yashaka gukora neza twabivuze neza mugabo igihe ikora nabi turabivuga kuri icyo kibazo umbajije
imbere y'uko mwishyura icyo kibazo nashaka ndamuha akanya kugira ngo ntaze kugaruka kuri icyo kibazo tuba twararenganye mushyirantahe mbayihaga mubwire icyo mwishyuye ku byo mushyirantahe rufyikiri yashikirije ko kushaka kunezereza leta canke kukoresha inzi ya emosiyo atari byiza cyane gose mu abantu bavuga bitari byo mu kanya gato cyane gose munsi munotumwe
ego murakoze se ntebya ariko abuza ati na mari mirimi y'ukugomba kunezereza leta ariko namubwiye ko je ntari muvugizi wa leta kandi sindi muri yo kandi sindi ni muri umugambo uri ku butegetsi ibyo akwiye kubyo mugabo ntikimbuza kuvuga kuri mba mbona rero mu gihe abantu cyo tutahurije ko kimwe nyakubahwa Frederic abantu ifo ko batahura neza kubwira ati bajye guteranya abantu uko icaha gikozwe cyangwa cyangwa cyakozwe n'imbonerakure imbonerakure turazize ko ari urwaruka ruhurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi mu bisanzwe icyo cyaha cyo kwitwa icya bose mu gihe habaye inama icyemeza yuko icyo cyaha kijya gukorwa mugabo umuntu umwe yidoboye canke babiri bakagenda ata muntu n'umwe bavuganye atawo bahaye iryo tegeko agapfakira n'umuntu ahamba akamwica ntushobora guca uvuga ngo ni imbonerakure zakoze aho niho bagomba yuko abantu bagomba kumva uko zose simbi kandi zose sinziza nicyo kimwe no mu ijyambere hari yindi bose si babi kandi bose si beza nicyo gituma rero umunyabyaha yakoze icyaha cyitwa kanaka baramufata ku gatwe kiwe kandi bakavuga yuko ari umwicanyi atarinze kuraba umugambi aturukamo cyangwa ubwoko avamo ibyo rero byemeza yuko ariho tudahuriza na rufite ikiri gusa samari mirimi ugomba kunezereza leta ikitagenda neza twokivuga cyangwa tugakebura mugabo uvuga yuko hariho ngo imbonerakure zakoze kandi icyaha cyakore mu gakwe kamwe kanaka ari umuntu umwe yishuwunda ari babiri mu nzu imwe ugaca uvuga ngo ni imbonerakure zabikoze uca wumva yuko yegome harimo ya politiki
yegomba
kubiba urwango mu bantu icyo nicyo gihe ntakunda rero umwicanyi bamufate nk'umwicanyi yafashe umugore ku nguvu w'abandi nibamufate ko ari inkozi y'ikibi mugabo ntufate umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa icumi nguce uba globalize ufate yuko umuhari ufise abantu miliyoni zingahe ari wakoze icyo cyaha ugiye ntudahuriza na rufite icyo bonyine nayo kuvuga yuko hari icyaha kiba cyabaye turabibona barabitwereka ngaha
Numbeshe n'ubwo n'imvuga mu mbonerakure zose ziba zikagira amakosa mugabo imbonerakure zikora amakosa ntizihanwa ntizihanwe nta kindi saba n'abapolisi ntibaza amakosa bose
ntibaza amakosa bose ntibaza amakosa bose akavuga ati imbonerakure zitwa ukunuku nuko zarakoze igambwa ntizahanywe aho kameme twovuga tuti nibahaguruke bahana abo bantu mwe kuvuga ngo murakwe
n'izihano
bakavuga ati aba ni bamwe bakora bya bibindi mugabo nimba hari uwabize akica abantu cyangwa agafata abantu ku nguvu b'abagore akabamuzi neza hari ko ataranafatwa ni byiza yuko ibyo bintu tunabimenya ukurumba yuko afite dosa rusa sivire mugatwe ko byo tubona abakozi b'ikibi barahanwa
hari amakuru yigeze gutangazwa mu cyane cyane inyuma y'2015 yavuga ko hari bamwe mu mbonerakure bakora ibyaha cyangwa bagakora amabanga batajejwe ayo n'amakuru yari yatangajwe reka tubaze n'umushinjacyaha ndiho niba ibyo bintu yabikurikiranye mbega ku bwanyu mwihweje amakuru atangazwa ibyo bishikirizwa imbonerakure zarize gukora ibintu ntizabihanirwa
icyo nakubwira cyo ni uko nta mbonerakure n'imwe yigeze itumwa n'umuganga Sendere Dede ngo ugenda wica umuntu cyangwa ugire nabi umuntu ni ukuvuga ibintu umuntu yaba ari mu mbonerakure akabigira ku giti cyiwe atatumwe n'umugambwe icyo gihe ahanwa ku giti cyiwe nk'uko umurundi wese ahanwa cyewe aho ngeza ntabwo ndigira numva umuganga Sendere Dede utuma imbonerakure kugenda ukore kijya kibi nta na rimwe ahubwo ibyo Sendere Dede igira ni uko isaba inzego yuko hagize umuntu nawe iyo bari mu mbonerakure akoze icyaha Sendere Dede icyo isaba inzego zijejwe umutekano n'ubutungane kurikirana uwo muntu yaba mu mbonerakure ataba mu mbonerakure kugira ngo ahanwe cyo ni byonzi bibi metri zito yari karavuga ndabibukije yuko abantu bashigikira barya abantu bagize shaka gutebagaza leta ya demokarasi abo twita putsista bashaka kugira putsi metri ushikira bashigikira nacyo gituma koresha kinyoma kugira ngo asambure atezi soni ashire kumucyafu imbonera kure
igame icyo kibazo cy'imbonera kure ni kibazo nibaza ko twotorera umwanya tukakiraga ariko nyene
tutararenga ngaho
yego
ndagomba nsabe ubunyene umushingana uwo mushingana mbiho ariko kubesha izuba rigaragara amaze kunyumva byari je mvuga ngo ndashigikiye abagize pushi ya 2009 abari muri pushi inyito za 2009 amaze kunyumva byari hehe ahera beshe izuba ryakantu abantu bumva narinda mvuga reka kuvuga izo zose zose kuko iyo zinamuje kuvuga izo yumviye nte kubesha ahera beshe abantu bose bakoranye amaze kunyumva byari ndiko ndavuga ngo jewe ngo ndashigikiye ngo kugira pushu bya 2009 ryari
nibaza ko umushya ntahe ngaho yakure yakarimbi kuko uri ngaho ukavyivugira nibaza ko ari byo bihambaye cyane ariko icyo kibazo nkuko nabivuze cyo kigaruka ko ni kibazo mbona cyo bakirimo ivyimbura byinshi impare nyinshi reka tugaruke ku kibazo nane abaje umushya ntahe rufitikiri cerekeye ibintu mwibaza mwo kwishimira cyane mugaya urimaze kurangurwa na leta nshasha muri iminsi haheze nke muri iki gihe haheze nk'iminsi irenga gatoyi 90
yego reka mvuge make cyane kuri icyo kibazo mu by'ukuri urabona umukuru w'igihugu mushasha yaraje barakora amatora arashikiza ubutegetsi hanyuma abarundi benshi bagarindiriye impinduka mu bintu byinshi baba abapfunzwe baba impunzi baba abarenganije mu butungane baba ababujijwe kuvuga maradiyo n'ahandi sinzi nuko baba abarenganije mu gateka kazi na muntu mu mpande zako nyinshi bari barindiye ko haba impinduka kuko bagira ati nta mugabo asa n'uwundi nayishimiye ibyo ari zose ntahari umusendede ntazoza ari uwundi nkuru nziza mugabo yatanguye avuga ati jewe nje kuba samuragwa nzosha mu makanda ya nkuru nziza nzokurikira iragi rya nkuru nziza nzoba samuragwa amaze kuhagera yabaye samuragwa kabisa gushika uwo munsi barundi bayasharindiye ibintu yohindura naho abagenzi turiho turaganira numva badashaka kubikozwa karukuri ibyo ari guhindura byari byinshi ni mu butungane ni mu mutekano w'abarundi ni mu iyo migwi nyene ihungabanya umutekano mu gihugu izo mbonerakure wumva mvuga nsubira mvuga n'abandi bavuga muri abo bantu tuganira bakaba banana naho navuze yuko tutavuga ngo ni imbonerakure zose iyo ziba zikagera mugabo iyo zikora nk'imbonerakure zigakora abari nk'imbonerakure abantu bazibona nk'imbonerakure cyakoze ikibi ni nk'uko umupolisi yakoze ikibi avuga ati igipolisi kiriho kirakora amabi leta rero yandayishimiye jewe mu by'ukuri ndi mu bantu bari bizeye yuko yoza gukora neza kuko numva n'abantu bamuvuga ampize bamuvuga neza agira ngo azohindura ibintu biboneka mugabo ntabyo mbona iyo mba ndabibona je nabivuga kuri ntarya umuntu mugabo ntabyo mbona
ambasaderi Isidore Mbayihaga ibintu mushima n'ibintu mwibaza ko bitararangurwa mudashima muri iminsi 90 irangiye leta nshasha ifashe ubutegetsi mu Burundi nk'ibi
murakoze cyane mu kanya gatoya je nibaza yuko ibyo gushima byo ntibyoburamo umwanya mutoya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu General Major Ndayishimiye afashe ubutegetsi muri iyi minsi 90 umuntu arabiyeho gusa ubyiyumviro canke imigambi yashikirije mu gihe cy'imyiyamamazo urashobora kubona yuko atari karayaga amasigara cyicaro kuko urabona yuko mu byashikirije no mu ijambo yashikirije itariki 18 igihe ashikirije ubutegetsi urabona yuko hari ibintu bikuru bikuru yahereye ko kandi arikara abakora ikintu cy'ambere twovuga urabona ko yafashije yaravuze yuko niyashikira ubutegetsi azingingo azofata zo gusubiramwo agahembo gatekerebwa abantu bashigeze mu zabukuru cyangwa bakukuruke urabona ko icyo yari yagesezeranye kandi yagikoze yagishyize mu ngiro bari kubitunganya ubu urabona ko n'imyaka bayongeye ku yabakozi cya kabiri yari yasabye yuko abarundi bose bahunze igihugu boheza bagatahuka ko leta izobitaho ikabakira urabona yuko ikibazo cyo guhungukana impunzi urabona yuko gishyizwemo ingufu cyane kandi kumbikunda urabona yuko haza abarundi ibihumbi ariko baratahuka ni ukuvuga yuko ubona ko nyine abo barundi bari barabuze bamufitiye icyizere icya kabiri ikintu uvuga yuko yavuze yuko ushyira mu ngiro ibintu bimwe bimwe nk'ingendo zo guhumuriza abarundi akaba humuriza akababwira yuko ibyadutandukanye bikwiye kuhava hagasigaye ibyo dupfana urabona yuko kuva arahiye ngira ngo murabikurikirana ntaragama mu biro urabona yuko aguma agendera abanyagihugu ku mitumba mu makomine mu maprovense yongera ahimiriza abatowe cyangwa abahawe amabanga yuko boheza bagakorera abenegihugu ababwira yuko arabasukura ibyo urabibona yuko biriko birakora hari ingingo nziza yafashe maze yuko abantu benshi bakunda kuvuga yuko amazi ari ubuzima igiciro cy'amazi cyaduze murabona ko yari yavuze ati ntibishoboka amazi nabanze agabanura ibiciro by'abarundi bahetse babeho neza ni ingingo nyinshi umuntu yajya aravuga rero nibaza yuko muri iyi minsi 90 nibaza yuko metero zigashya avuga ati urabona ko aramara imirimo uhezagira leta gusa mugabo si byo rero nibaza yuko muri iyi minsi ata bintu byo kunegura biragera kuboneka
namwe mushikantahe Jerome ndiho naho muri mubirigi murakurikirana ibibera mu Burundi ibintu mushima muri minsi 90 heze leta shasha ifashe ubutegetsi n'ibihe ibintu munegura n'ibihe
ibintu mushima cyane nuko yakurikiranye kagahasha abati b'ibiturire kuva ari ku butegetsi hariho abamaze kujyanwa imbere ya sentare ikindi nacyo nuko kurwanya icyo bita impunite kudahana mwarakurikiranye muri iyi minsi kandi bikibandanya ingene abapolisi benshi bafashwe kandi bafashwe nk'uko umushikiranganji wo hagati yagize iminsi abivuga yaciye abishyira mu ngiro icyo leta yiyemeje leta irongowe na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye urumva kimwe bita mu gifaransa impunite igikorwa nk'icyo cyo gufata abapolisi bakoze icyaha kandi akabafata ari benshi ntibyari bimenyerewe ikindi nacyo icyo twavuga gusabikanya mu gifaransa vya justice sociale icyo bundi ibyo yavuze igihe yariko yiyamamaza mu matora yavuze yuko abakukuruke bahora kwa muri leta yuko bazofashwa bakabandanya bakaronka ifashanyo ingana n'umushahara bari bageze ko nkishoboye uravye ibikorwa vyamaze gutangura hari vyo twokwita ubushikiranganji bubijejwe bamaze gutangura kudonko kwiga ingene bubigenza twovyita travaux techniques mu gifaransa
yego
hanyuma rero ikindi naco catanguye naho nyene mu bushikiranganji bubijejwe ibiraba yuko abakukuruke bovugwa ku buntu urwa ibyo bintu bibiri by'abakukuruke cyerekana yuko ya nzira ya politiki yo kugira ngo basabikanye bagarukire ku bantu ihabandanye ahubwo yarongereje kuko hari hasanzwe kandi aracyabibandanya by'uko umwana ku myaka 5 avuga ku buntu abagore bafise imbanyi cyangwa bakiba gitangura gushika mu nyuma bavugwa ku buntu bimwe by'uko abana bagenda mu mashure gushika baheze ibyo bitafona abandare amashuri y'intango biga ku buntu biracyabandare urumva yuko kubiraba iterambere ry'abanyagihugu kubaho neza kw'abanyagihugu arabibandanya ikindi nacyo kishasha aje kugira kandi yahize uyu munsi bya bintu byo kugenda akagira byo twakwita conference publique no kuvuga kuyaga n'abanyagihugu hamwe n'abanyamakuru kumugaragaro bavira conference publique kumugaragaro abantu bakabaza ikibazo bashaka nawe cyo ikibazo kimushavuza cyangwa uko ariko cyose bakakivuga kandi bakurikirana kiri kintu gihambaye mu byo bita mu gifaransa rendre compte au peuple mu gifaransa bita accountability ni ukuvuga rero arashikirije abanyagihugu ibyo akora kandi aremereye abanyagihugu kumwishyuza
tuyutse nchuti mwese kumuniko mwala wandanya kumiliza ila diyo hiru uja Amerika isa i Washington nese mkironi mkironi wanda tulikumwe mwishikanda he Jerome Ndiho tukwa tulikumwe na maître Isidore Rufsikiri tukwa wakani tulikumwe na ambasador Isidore Mbayahaga Kiganiro kila wandanya lekarero dutandu kile ikindi kiwazo ihamba ichane gose ikiwazo chivitero za kozwe numurugwi rede tabara ubwanyu butetsi uyo murwi ukabare manze kugiye gutangura ibitero mu Burundi kubera uvuga ko hari intwaro gakinyiza mu Burundi igomba kugarukira abanyagihugu nashaka mwaje mu make cyane gose umwe wese muri mwebwe amubwira ukuntu yakiriye ivyo bitero reka tuje kumushyira ntaye Isidore Rufsikiri
ego ariko mu musegonda umwe gusangira mvuga kandi gatoya
ego
ndayishimiye yarazwe igihugu kigowe menshi kimi ngoyene nyinshi nico gituma abantu batari kumwe nawe mu mugambwe batamuvuga mubabarira bamuri abarundi benshi bamurimbiriye ko byinshi nico gituma wumva nutwo bari kwavuga yo amaze gukora tumwe nitwo natwe turatuzi iyo zutahukana impunzi turana ko ari kwa shatanguye ibyo byo kwitaho abakukuruke nizo kuri mugabo turaze ibintu byinshi abarundi bamurindiriye ko ni byinshi cyane ku buryo yuko izo bintu ushumengo ni bice cyane nta muntu ari muri opposition yo bihagarara ko cyane ngo ni ibintu mu by'igitangaza byaranguwe ariko turabishima ni byiza ariko ni bito cyane tugeranije n'ibintu byinshi abarundi bamwiteze ko icyo mucumve neza by'umugore dutabara nabyo twebwe sinzi icyo twabivuga ko kuko agakanda kuko ni ibintu by'akayobera abahinga kuko twarabivuze mu yandi makuru igitangaza ni uko tubona twumva ngo Leta ngo yaratereye ngo ifise ngo yarwanyije ngo n'ibigwanisho yazirinjira mu Burundi yashika ku butaka igatembera mu gihugu mugabo tukumva aho leta ku basodana na polisi ba leta kumva aho bari kwarwana iyo leta itabara ukaza wumva ariko bifasira abanyagihugu bamwe bagize ubwoko bwabo bw'abatutsi abandi babaziza ko ari muri mu mugambwe ugwanya CNDD-FDD witwa Senelio kwa Gwasa ibyo bintu ugasanga ariko bica cyangwa bafunga abanyagihugu bibereye mu mihana aho kuja kugwana nabo yitwa kwa sirwanisho bikadutangaza cyane rero twumva iyo ngwano bari kwarigwana bikuba ari dutabara aho icyo cyagwana n'igisirikare twumva igisirikare aho kiriho cyagwana twumva iyo leta bari nyene ishobora no kwinjiza abantu ijana
ariko naho muvuga ko umutarumva aho bagwana hari amakuru yatangajwe avuga ko uwo murwi wateye mu gihugu mu ntara zibiri ikamurumonge n'ahandi maze n'abanyagihugu bakasiga ubuzima ukica abanyagihugu harimo n'abana
ariko ibyo twumvise cyane cyane twebwe ntawo twumva ngo igisirikare kiriho kiratana mu mitwe na rede tabara bariko baragwana ubushika uwo munsi twebwe ntabyo twumva abo babyumva barabivuga abarundi babyumve mureshe twumvise ni uko rede tabara yatangaje ngo yinjiye mu Burundi igaca yinumira ikinjirira ngo gihugu hanyuma icyakurikiye ni uko igipolisi abasirikare imbonerakure nyine zivugwa bashe binjira mu banyagihugu bari mu mihana bamwe bakabafata kubera ari abatutsi
amakuru yuko
abandi bakabafunga abandi bakabafata kubera ko ari mu mugambwe CNL ugwanya CNDD-FDD
amakuru y'abasivile hamwe n'abana baguye mu bitero vya Red Tabara ntimwayumvise
Red Tabara nabo nyene abo yoba yarishe kubera abo bagwanyi bayo nabo nibabafate abahane none none abantu bahana n'abatasho n'abatari ko bagwana abuzana yihwana abayitwa ko ari ko baragwana leta ega leta izo zose niyo ijejwe
namwe ambassadeur Isidore Mbayihaga ibitero by'umurwi rede tabara mwavyakiriye gute
murakoze cyane je nibaza ko icyo kibazo mu kibagije je narabyumvise nkuko abandi babyumvise mugabo cyane cyane nabyumvise ku maradiyo adakorera hano mu gihugu ku maradiyo yo hano cyane rayo kuri marezo sosiyo narabyumvise nuko hari bavuze yuko yivugiye ko avugira rede tabara yuko bateye mu gihugu mugabo twebwe rero burya amakuru y'imvaho tuyamenya ari uko amaradiyo ari ngaha bivutse kuko mu gihe mwe n'ibyo bibaye hariho abantu babibazwa ubwa mbere muri icyo gihe tuba turindiriye icyo uvugira ubushikiranga bwo kwivuna abansi ashikiriza cyanke uvugira leta nibaza yuko umwase vuba totera ngo leta icyo ceke babona yuko hari ikintu agomba guhunga abanyagihambaye mu mutekano w'abanyagihugu ibyo twarabyumvise yuko hari abantu bavuga yuko bateye mugabo icyo nagomba kumenyesha ni uko ubirabye uno munsi mu makomune yose ku mitumba yose y'igihugu haratekanye ako kwarakumvise agaciro mugabo twatubaye yuko twe aho tubona amahoro n'umutekano birahari yewe hirya y'ejo navuye mu ntara ya Gitega isaha zitatu z'ijoro manuje Bujumbura bumva ko babwirye cyane arenganya amaprovensi ashika ngahe yose nashyitse mu gisagara cya Bujumbura atangwa nimwe mbonye ata muntu duhuye yogira nabi nta makani uri kurumviriza ibishikirizwa n'abajeje umutekano abarahumiriza abanyagihugu urumva ari uko uno munsi na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yabishikirije icyo kibazo yakibajije hariya mu kiganiro aganye n'abenegihugu ku maradiyo yahumurije abantu arababwira yuko amahoro n'umutekano inzego z'igihugu zibihagazemo neza kandi abantu baryama bagasinzira bagakwija mu bikorwa by'iterambere urabona yuko ibyo nubwo byabaye no vuga ngo metro ufite ikintu nk'uko bivuze twabiherutse twumva bivuga mugabo nta hantu na hamwe hari urubuga rw'intambara ziriko zirabera mu gihugu igihugu kiratekanye tubona rero ntatazo tubona
reka n'umushyirahe Jerome ndiho agica vuze ku kuri ibyo bitero by'umurwi Rede Tabara
yego mu majambo make kebona yuko Rede Tabara iriko irabandanya kurwanya leta iharanira demokarasi iriko ibandanya inzira ya babandi bananiwe no gutembagaza iyo leta muri 2025 abarundi baharanira demokarasi nibahaguruke barwanya abansi ba demokarasi Rede Tabara yifuza leta iciye mu gikenye
imbere gusozera ikiganiro nashaka tuvuge cyane cyane ku nzira mubona yofatwa kugira ngo urundi bugume butere imbere haraheze imyaka myinshi igihugu cy'urundi kirangwa n'ingwano kirangwa n'indyane za moko indyane za politike eka indyane zitagiraho zihagaze hariho n'abavuga ko ibyo by'ubwoko byose ari ibintu bitabaho nashaka Maître Isidore Rufitikiri mutubwire ikintu cyokorwa kugira ngo Burundi eka n'abarundi bahindure ingendo aho navuga abarundi ku mpande zose kugira ngo bashishikariye cyane cyane ibikorwa by'iterambere indyane ataho zihagaze ziranduranwe n'imizi mu Burundi aho korwa iki hari abantu benshi bavuga ko mu Burundi hakwiye ibintu bya bimeze nka paradigm shift ntawe uvuga ko ari changement de mentalité mugabo igihugu ni cy'abarundi bose igihugu kizoguma mu ngwano mu gihe cyose abarundi bazaba ariko bapfa ibintu bitagira aho bihagaze ku bwanjye umushyira ntahe mu majambo make cyane gose umushyira ntahe Isidore Rufitikiri hokorwa iki
hokorwa iki ingorane z'i Burundi zitekwa naba ndabivuga na ntabyo no kuva ku independence gushika mu zama zitekwa n'utugwi duto duto twandurica incabwinge za politike abahutu n'abatutsi n'abaganwa kera bakiriho nabo byarabashikiye ugasanga abo bantu bariko barapfa amaronko kura mu butegetsi bwa politike amaronko no kuvuga amahera n'ubutunzi nizo bapfa hanyuma bamwe bose bagasha bitwaza ubwoko bavamo kugira ba legitime izo ariko arasaba ugasanga ariko arwana mu mizingo ubwo arwana ngo hagume abandi barwana ngo bahave abandi barwana n'ibintu nk'ibyo izo rero bisaba yuko abo bantu bakina politike b'abahutu n'abantu bakina politike b'abatutsi hatarimwo abegwa n'ibyaha bikuru bikuru by'ubwicanyi bya jenoside byavyo by'ubwicanyi byabandadaye n'ibindi abo batarimwo incabwenge za politike z'abahutu n'abatutsi zije hamwe baganire bavugane ingene boshira igihugu mu nzira nziza abo tubyara bakazovuka ari abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abandi bafise igihugu ciza batariko barashihana kandi birashoboka izo zo kuba nta bwoko buriho ni ikinyoma kitagira uko kigira izo n'ibinyoma atanisho binavuze ni mu kuvuga ngo nta mvura y'ikiragwa isegenya y'ikirasenyuka urumva izo ntanya n'umuntu azuya no kubivuga kuko politike y'u Burundi yama igendera kuri ku migenderanire yabo y'izo iyo migwi ibiri y'abahutu n'abatutsi n'uwo munsi niho byubakiye
bikorwa
rero je nakivuze ni uko izo mpande zibiri z'injabwenge za politike mu bahutu n'abatutsi batagira amaraso ku ntoke ndabisubiyemo babonana bagira kadre nk'igiharusha yari y'imigambi yabana ibiti bakavugana nyene ayo moko izo ncabwenge ziba nk'ayo moko abiri zo kumvikana zigategeka Burundi neza kandi birashoboka.
Ambasador Isidore Mbayihaga, namwe kugira ngo abarundi baze bafata inzira y'iterambere bavanure n'indyane zitagira isiguro zaranze Burundi kuva Burundi bucikukira aho korwa iki ibintu byakorwa n'ibi.
Murakoze cyane. Nibaza yuko mubivuze neza muri sanswe ibyerekeye indyane zihagaze ku moko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa nk'uko Maitre Rusiki yarabivuze ari abanyepolitiki bamwe babigize icyo twakwita ikarata y'ukugira ngo basambure abantu hanyuma babikamishe mugabo igihe kirahaciye abarundi benshi bamaze kubona yuko umuhutu n'umututsi ataco bapfa atani ikintu na kimwe cobatandukanya kuko basangiye imico n'imigenzo mugabo nagenda kubwire narigaza no kubivuga kuri radiyo nyene hari ubwoko bundi bwatse butuma igihugu kidatekana kuva kera nibaza yuko ariyo ngendo igiye gusezererwa n'ubwoko bwitwa inda icyo kintu kirahari urumva naho hoba abahutu bonyene hagize umwe arya uwundi ariko aramurera araba ntamuhe ko ibibazo bizokwaduka nubwo ho twari umututsi gusa hari abatutsi bonyine mugabo akarya wenyine abandi akabicisha ikigoyi canke agafata inka za wenyine nta na rimwe igihugu cotekana rero nagomba no kuvuga yuko abarundi nibamenyere kurengera ibyo byose byavuzwe yuko bitandukanya abantu kandi atari byo ahubwo igihugu kibi cyabo bashyira imbere igihugu bagikorere bari kumwe hanyuma kibatunge bose ahasigaye je nibaza yuko muri icyo gihe n'ibyo by'amahoro n'umutekano mwabibuze nubwo igihugu cyose ata muntu n'umwe yosubira kugira icyaba nubwo uba amahoro menshi y'umurengera bakavuga ati abasirikare n'abapolisi bose musome makambi muryame igihugu kigatekanye mugabo abantu harimo abashonje nta kintu na kimwe kivuga kuko umutekano hajya mukuru utangurira muntu ibyo nibaza yuko rero abarundi barakwiye kubimenya abo bose bashyira imbere ubwoko bavuga ngo abatutsi ukuwe abatutsi uca wumva ko ni ingazi bagomba kurira ko kugira bereka abandi yuko bajya inyuma y'ikihama nabo bagira icyo bashika ko mugabo ugasanga cya cy'ubwoko bitwaza uti ibibazo bihari ahubwo ari ikarata yo gushaka ubutegetsi mugabo nibaza yuko ubuye ubutegetsi abantu kuva intwaro y'umunsi muri cyubahiro kwetwa aratanguye kugera imizi igihugu cyose bigisha abantu yuko abarundi ari bamwe basangiye imico n'imigenzo bakabigisha gukunda igihugu no gukunda no gusabikanya n'ubu urabona yuko iyo ngendo ihari abantu rero botahura bakamenya yuko igihugu ari ingovyi ya bose hanyuma igihugu ari umubyeyi wa bose nibaza yuko icyo gihe abantu bamaze kubona yuko icyo bagitsinze amahoro n'umutekano bizoheza birame n'ibyo byamoko byo byo sivyo ugiye kuraba ubukwe canke amamari yakaraba muri kino gihugu no munsi ni hace uzosanga umuhutu yarongoye umutotsi kazi mwene kaba ariko bararongorana urabona yuko ibyo bintu by'amoko y'igenerasi hari ubuye bariko barabihamba igisigaye ni kimwe gusa nico nariko ndababwira dukwiye gutsinda ubwoko bubi bwaduteye bundi buteranya abarundi n'ubwoko bwitwa inda
mu gusozera mushiye nahe Jerome ndiho hokorwa iki kugira ngo abarundi bavavanure n'ukuntu ibintu biri mu mitwe yabo ikwama bariko bararyana bapfa politike bapfa ubwoko bapfa intara hokorwa iki kugira ngo abarundi bumve ko igihugu kitezwa gutera imbere kikabavanura n'izo ngiyane zose za kiranze araheze imyaka irenga 60
ego kutukumbi jambo igikuru nuko izo ngiyane zohera birakenewe cyane nizihere karatsinda izo ndyane ntaho zihagaze nisirandugwe n'imizi mushima rero ko zihagazwe turazi intambwe imaze gukogwa kupfaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwatanguye haba intambwe ihambaye cyane muraraba mwebwe nyene mu migambwe usanga harimo abahutu n'abatutsi bari mu bategetsi cyangwa abanywanyi musanga mugiye wari kwiza tunga usanga harimo abahutu n'abatutsi wagenda mu bushikiranganje wategetse bo hejuru urasangamo abahutu n'abatutsi kesko vya rimetse uraba amashyira hamwe yigenga nk'abadandaji n'abandi n'iki agwiza tunga usanga abahutu n'abatutsi bakorana ikoza cyo ikihezwa ikihozwa cyo n'ubugeni ubugeni ni hose nk'uko bayahagaheje kubivuga abahutu n'abatutsi barimo mu butegetsi n'abatunzi mbere ubu hariho mbere n'umushikiranganji w'umutwa urabona ko ibintu byarahindutse ahubwo icyo nifuza ni uko byobandanya bitera imbere ariko intambwe urumva isemo yaratanguwe iki nacyo mbona yuko aho duhuje na wewe Federico uti birakenewe changement de mentalite ko changement de nihinduke kandi zohinduka kubera yuko ingiro iri kigubu hariho intambwe ya mu nzira yuko barahutu babatutsi yuko ariko bakimbere buri yaro cyane cyane abantu batse ibintu nacyo gituma ngiyampereze ko nvuga nti kugira ngo ivyo bintu by'igihugu ntibitere ingorane ngo ibararigwe no kubandanya politike y'ugusarikanya mu gifaransa bakita justice sociale distributive gusarikanya bityo nyine cyubahiro ndayishimiye aho ravuga ati watutse hejuru agatunga cyane cyangwa ajya mu butegetsi bwa hejuru namanuke aduze abagikenye cyane abaduze
mpagaze kandi gatoya gusa Frederic
duga ku ijambo
turimo turavuga n'ikintu gihambaye cyane kandi zose igihambaye turaba mu bikorwa ibiba ntituraba aya majambo twa turimo turavuga ibikorwa biba iminsi yose mu buzima bw'abantu nibyo turaba ntituraba urashaka kuza nka uko umuntu akiyihama akavuga ngo nta batutsi bariho nta bahutu bariho n'ikimenene duhere dusubire kubesha abantu babona ibintu byose by'ibirundi byubakiye kuri konfuri do pouvoir hagati ya intelligensia politike tutsi intelligensia politike hutu bitwaza bamwe iyo babuze izo bashaka bagashashaka kwica abanyagihugu bo mu bundi bwoko si uko bimeze mugomba tuduha kano kuri mbega tumeze gute no urafunga uturondere ikiri higanje
murakoze cyane rwose ndabashimiye ambassadeur Isidore Mbayihaga ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire maître Isidore ufite ikiri ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika namwe Jerome ndiho ndabashimiye ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika turashimiye kandi n'abaduteze amatwi bose abateze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi turarifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.